kubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Muri kumwe na Fidel Niyonga. Numwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imbuga ngurukana bumenyi ni ihuriro ry'abantu batandukanye n'ivyiyumviro bitandukanye. Abantu bava mu bice bitandukanye byo ku isi barahahurira bagahanahana ivyiyumviro ku bibazo bitandukanye biri ku mishaha yabo canke bibaraje ishinga. Muri iyo ntumbero izo mbuga zirafise akamaro gakomeye kubera abantu bazifashisha haba mu vyerekeye politiki, ubutunzi, indero n'imibano mu kuronka gushikiriza no guhanahana amakuru mu buryo bwihuta cane. Nyamara ubwo buryo burakoreshwa kandi n'abafise intumbero y'ugutyoza no gukorera ikibi abandi. Abantu bashaka gucafuza abandi, bashaka gukwiragiza ibinyoma barangwa n'ubuhumbu, abanyonozi bakabuhariwe canke abarangwa n'urwanko barabwifashisha kenshi. Uburorero ni bwinshi cyane. Kamwe muri ubwo burorero notanga ni imigwi ishyira imbere inyungu n'ibara ry'urukoba by'abazungu mu gukumira abandi, itegurira hamwe imigambi y'ububisha ibikishije ku mbuga ngurukana bumenyi. Akandi karorero gakomeye cyane muri ibi bihe kerekeye abantu barangwa n'urwanko rufatiye ku ibara ry'urukoba binyegeze inyuma y'imbuga ngurukana bumenyi kugira bifatire mu gahanga bakinyi batari bake babirabure bakina umupira w'amaguru mu mashampiyona y'umupira w'amaguru yo mu karere k'Iburaya cyane cyane. Uheruka guhura n'ivyo bibazo n'umukinyi akomeye yitwa Marcus Rashford akina mu mugwi Manchester United mu Bwongereza. Abakinyi batari bake barashikirije ibibazo nk'ivyo, yamara bitegereza ibintu bavuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA hamwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA atariko akora ibishoboka kugira kingira abakinyi mu gufatira ingingo ruhasha abakora ibintu nk'ivyo. Hari umuhari w'abantu batanguje isekeza ryo gusaba amasosiyete y'imihora ya internet nka Twitter, Facebook, YouTube n'ayandi guhagurukira ikibazo c'abantu bifashisha iyo mihora yabo kugira bakwiragiza ibinyoma, urwanko n'ubundi bubisha mu kubazibira kugira ntibashoboreye kuyikoresha. Abari muri uwo muhari basaba kandi amareta gushyiraho amategeko agenga ibikoreshwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Yamara bitegereza ibintu bavuga ko gushika ubu atantambwe ziboneka zirafatwa. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Atanase Karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye ari i Paris mu Bufaransa na Steve Derrick Ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino afisi Radio Africa for Hope ari mu gihugu cy'Ubusweden. Atumire mbanje kubaramutsa. Iki kibazo tugomba kuvuga n'ikibazo gikomeye cyane, sinzi no mu isaha imwe ko umuntu ashobora kukirangiza, ariko turavuga ibyo dushobora. Anashaka mbere kuri wewe Atanase, dutangure ku ruhande rwiza rw'imbuga ngurukana bumenyi ibiberaho muri rusangi, ubona akamaro kazo ari akahe?
Akamaro kazo ni kenshi cyane kandi sagaseseshwa rumuri nkuko wabivuze. Abantu bo ku isi yose, mu bihugu byose, imihingo yose, abasore, abatama, rwaruka rushasha barahanahana ivyiyumviro, barahanahana muzika, barahanahana ivyigwa, barahanahana n'ibitwenza vyonyene. Hariho abantu bakwize ibintu vyo gutwenza vyo gutegura bikaryoha, ukabona ko ari baremesheje ikiyago. Ikindi navuga ni uko uburyo bushasha buroroshe cane kugira ngo umuntu akwize ivyiyumviro vyiza na bibi mugabo byiza na byone birashoboka. Navyo nk'ubumenyi buri muri iyo mihora ibitangaza, sinonda kuvuga ikintu twese tuzi nka Google ubu nta muntu numwe atatanyiwe, umunyeshure, umwarimu, umuganga, umudereva w'indege, ukeneye wese ikintu amenya ati mbega cyagizwe ryari, cyakozwe ryari, cyakozwe na nde, hari ryari, ubisanga byose ku mbuga. Icyo ni ikintu cyiza rwose cyatumye abantu bungura ubwenge. Iki nacyo mbona kiriko kiratunga kandi gikomeye kandi ari cyiza cyane, nkuko gukingira isi twese umenga dusigaye tubyumva kumwe. Abantu babona yuko amashamba ariko arasha, ari muri Brezil, ari muri Californie, ubona inzuzi zitwara abantu bakavuga bati ibyo n'ibihe biriko birahindagurika kandi biva ku buhinzi abantu twiyumviriye, hanyuma bugatera uruhagarara mu bidukikije. Nicyo kintu kirakomeye cyane. Kandi tugaruka no ku byerekeye kiza cya Covid. Ego hari ibihuha byinshi byinshi cyane abantu bahanahana,
turaza kubigaruka ko
ariko ni ukuri urazi kiza cya Covid cyashitse neza, cyashitse inyuma ya internet, kuko ije ndibaza hamwe hatoba hariho internet. Umuntu amenye ukuri kwaha abantu bari muri Japani, abantu bari muri Etats Unis, abantu bari Burundi, ingene babayeho, ingene bikingira, ingene bahendwa, nukuri nukuri nibaza yuko tugeze ku ntambwe nziza cyane. Ibibi nabyo turaza
kubiza ko nawe Steve Derrick, icyo kibazo nyine akamaro muri rusange ubona k'imbuga ngurukanabumenyi, uretse ibyo twavuze Atanasiye ariko aravuga ku bijyanye n'ubumenyi, guhanahana amakuru n'umuvuduko w'amakuru, ningene isi kibanto abantu bakamenya amakuru mu mwanya muto mu bice bitandukanye byo ku isi, ariko ni wewe ubona wokongera ko ku kamaro.
Murakoze cyane. Nubwo yuko izi mbuga ngurukana bumenyi bwa social media ubu zaje gutuma itanga ry'amakuru biza ku muvuduko muremure cyane, ririhuta cyane, n'ikimenyamenya ngira murabona yuko n'amaradiyo cyangwa amateleviziyo akomakomeye nka yose usanga ategerezwa kuba afise igisata cy'izi mbuga ngurukana bumenyi, kuko ubu muntu ashobora kurindira yuko adakwicara iruhande y'iradiyo cyangwa kwicara ngo arabe televiziyo, ariko rero usanga ubu umuntu ashobora gukurikirana amakuru y'ikibiriraho kuri za Twitter, kuri za Facebook, kuri za Instagram n'ahandi. Ibyo rero ndibaza yuko ari ikintu cyiza, ariko kandi ikintu nacyo nuvuga cyiza ni uko ubu hari n'ababikorera ko ubudandaji bya business, ugasanga abantu bariko baragurisha ibyabo baciye kuri izo social media cyangwa izo mbuga ngurukanabumenyi. Hanyuma ikindi nacyo novuga cyiza ni uko usanga mbere n'abagira amakampanye mu bya politike usanga bakoresha izo mbuga ngurukanabumenyi, ubu usanga abantu ku giti cyabo bugurura ibyo bita amapaje ya Facebook, ugasanga niho batangira amakuru, ugasanga nka twebwe twikundira inkino, usanga inkino ushobora kuzikurikirana ikibiriraho andirete uciye kuri iyo mihora y'izo mbuga. Hanyuma basiga inyuma yuko ubu hari n'abaronka akazi kubera izo mbuga, usanga benshi bacisha anonse z'akazi cyangwa amatangazo y'akazi kuri izo mbuga, hari izizwi cyane za LinkedIn, za Facebook, za Twitter, za Instagram n'izindi nyinshi. Ndibaza yuko uwovuga ibyiza by'ama social media muri ino myaka tugezeho, ndibaza yuko atabivuga ngo abimare, naho kandi hari n'ibibi byinshi kumbure tuza kugera ko
nibyo twashaka tuze ko murabivuze. Ni byinshi cyane akamaro kenshi ingene imbuga ngurukanabumenyi zahinduye ibintu ku isi, ukugena ibintu bikogwa n'umuvuduko bikoregwa ko uko ibintu biba ari byiza bikoregwa kuri izo mbuga. Hari abandi bafise iyindi migambi y'ububisha, nabo nyine bakoresha ubwo buhinga kugira ngo bashike ku migambi yabo y'ububisha. Nibyo nashaka Atanasiye mutubwire.
Nubwo bubisha bwabaye nk'ikintu cyahengamye cyagoramye mbwa kivuye ku kintu cyiza, kuko ubu kubera izo social media abantu bose barafise ijambo, barashobora kuvuga, barashobora gushikiriza ijambo n'ivyiyumviro vyabo. Ubwo burenganzira bwo gushikiriza ijambo ni ukuri ntibushasha ku isi. Ubundi wasanga bufiswe n'abamenyeshamakuru, n'abantu bafise amahera, n'abantu bafise uburyo bwo kumviriza amateleviziyo avuye kure cyangwa amaradiyo avuye kure. Ariko uwo ari we wese uciye ku mihora myinshi arashobora gushikiriza ico yiyumvira mugabo rero gushikiriza ico yiyumvira nkakurya novuga nti mwibarabara wocibarabara ugasiga kaburimbo nziza washaka ugashiramo n'imihora 20 mugabo ukabwira abantu uti umwe umwe wese niyimenye uca iburyo uva ibubafu nta mategeko naho byapfiriye mu by'ukuri hari abantu bibaza yuko kuri interineti ari akajagari ko nta mategeko k'umuntu ava iburyo cyangwa ibubafu akuva inyuma cyangwa imbere imodoka igaca aho ishatse ibyo si ibyo nicyo kibi twokwiyamiriza kandi mugabo ntitwibagiye ko cavuye ku ciza iki nacyo mushikana yarahetse kubivuga hari abantu baronka akazi ubu noneho hari n'abakorera muhira kubera izo za social media
nizo turiko tubira nko muri iki gihe cya covid abantu benshi
bakorera muhira
yego
yego icyo ni ciza rwose kandi kiri mu bintu bisa bikingira isi urabona nta miduga myinshi kiri mu mabarabara urabona bimwe bya vyuka bivuga yuko byonone ibirere yaragabanutse indege zaragabanutse ariko akazi mu mihingo myinshi mu bihugu byinshi abantu bariko baramenyera eka ari na za kaminuza n'amashuri batonya ubu benshi basigaye bigira muhira bizovyara yandi mabi mugabo n'ukuri je icyo navuze cyakare nagira nti imana yabitegekanije neza hakazagura kuza interineti hanyuma hakaza icyo kiza cya covid biratweretse neza ko iyo interineti yaje hageze kuko isi yarigeze aho mbona yuko umuntu yigenga ashike ubumenyi n'ubushobozi mugabo atarinze gufata amayira aja kure arinda kuja mu bindi bihugu ubu nuri i Burundi uri Bujumbura Kigali mu Kirundo afite interineti muranganya ubushobozi bwo kumenya ibintu
nawe Steve Derrick icyo kukongera ko ku bibazo ubona biterwa n'abakorera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi
eko urakoze cyane na nibyo burya ikintu cyose gifise ibyiza usanga gifise n'ibibi ibyo bibi nabyo nyine si bike urabye ibikorerwa kuri za social media zitandukanye abantu benshi basigaye bagaragariza inzigo z'inzikira zabo cyangwa iterabwoba biko bakoresheje izo social media hanyuma ikindi nacyo usanga hari aho umuntu wese ashobora gushikiriza ibyumviro bijya by'amakomante ugasanga rero n'ufite iyo mbuga ngurukana bumenyi biragoye kugira ashobore gutora ibyo akwiye gukuramo ibyo bita tansire mu rurimi rwo kumenyesha amakuru kugira ashobore gutoramo ibyo bibi ariko rero urabona yuko abantu benshi ubu basigaye bakoresha izo mbuga kugira bambura abantu babibe kugira abo bita abapedofile bashobore gushaka kono n'abana b'abakobwa bakiri bato benshi bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi nyene hanyuma abantu abo bagaragaza bimwe by'ivangura ruhu bya racisme usanga bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi kandi ugasanga biragoye kugira umuntu ashobore kubamenya neza kuko benshi usanga n'amazina yabo bayahinduye aho rero bigaca bigorana n'inzego z'ubutungane cyangwa iz'igipolisi zategerezwa kubakurikirana kugira zishobore kubafasha hari mu bijyanye na politiki mu bihugu bitandukanye ubuhono mu bihugu bikomakomeye byarabonetse mu minsi ije aho nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho rero habaye ibintu bitari byige bikogwa hategwa ijya ngoro ya Capitol ibyo rero byaratumye mbere n'ibigo bisanzwe biraba iyi mihora bifata ingingo yo kugara imihora ya social media y'uwahora arongoye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo byabaye nk'imboneka rimwe nibyo umushinga nawe karenga nk'uko yabivuze gushikiriza icyumviro ni ibintu byiza ni ibintu abantu benshi bama bagwanira ariko rero hageze aho umuntu akoresha izo mbuga guhimiriza abantu gukora ibibi cyangwa gukora ibidakorwa ndibaza yuko aba ari ikintu kibi cyane nibaza yuko abantu bagezwa izo mbuga bubandanya bakora na cyane cyane barabe ibyo bihangange barabe n'abakiri bato umuntu ashize ibintu bigaragaza inzigo bigaragaza urwango kuri za social media barabe ingene bate baragerageza kumukura ku murongo cyangwa bakamwambura ubwo buryo abasanzwe akoresha mu kugaragaza ibyo bibi byiwe
niho nje ku ijambo nari navuze ry'intangamarara ko hatangwe kubaho umuhari uri gutanguza isekeza novuga kampanye y'uguremera abo bantu ama societe akomakomeye afise iyo mihora kugira ngo barabe ingene bogerageza kuzibira abantu nkabo fise intumbero mbi bara abatwariko turavuga bafise urwango abo barondera bashurashuza abasuma abanyonozi n'abafisi mvugo y'ububisha nka kabanya politique n'ivyo nagomba mbaze na Karayenga abanye politique twarigeze kuganira uvuga ko nki inyifato y'ukubesha si bose babesha mugabo hariho abayikoresha nka n'ikintu gikomeye mu migambi yabo ya politique baba biyamamaza ni ibintu byanibonekeje abakurikirana ibintu bavuga ko byibonekeje nka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ntwaro ya Trump izimbuga ngorokana bumenyi zaje ibyo bibazo biriho ariko umuntu yavuga ko zaje zongereza za amplifya umuntu agombye kuvuga
mu byukuri uravye mukanjize kisi mukanjize kabantu k'ibihugu ubu tuvuga tuti ni social media ikwiza urwango ikwiza ibigenzo mibi n'ivyo ariko mu minsi yahera yari media zijya zisanzwe amaradiyo amateleviziyo niyo abantu bapfuma bagiye bati ubuhumbu bwananiranye kubera icyo ariko ikindi nacyo mwibuke yuko abakoresheje media zitwari tumenyereye kubwira bakwiza urwango baturira isi nka ba Hitler ko ni vya kera mugabo si kera rwose aho nta social media yariho ariko urwango rwarafashe rurarandagata baramara abantu ingwano isi yose irahaguruka abantu barapfa barahera imiliyoni z'imiliyoni ivuye ku muntu umwe yifatiye mu gahanga abantu nk'abayahudi nk'abirabure nk'abasigane nk'abahomosexuel nk'uko yabivuga ugasanga abantu benshi imiliyoni z'isi ziramukurikiye ziramwemeye kandi nahone dusubira inyuma gatoya kera mukasi kera cyane zimuze gutyo abantu bakigira propaganda ya esclavage byabera he mu masengero kenshi wasanga ari abantu bagiye gusenga abapati bababwira bati abirabure nta mutima bafise mushobora kuza kubafata mushobora kubashora imana izobahezagira kandi izohezagira na business yayo nuko ruzadaza rwanyu byariho ikolonizasiyo yashobotse kubera iki yashobotse kuko hari abantu bari bafise ubushobozi bwo kuvuga kubwira abantu benshi igihe kimwe mu masengero kandi n'ubu si amasengero gusa ya eglise katolike hari yandi masengero bakoresha ibintu byo guteranya abantu mu idini ya isilamu hari ababikoresha amasengero yabo hari abandi bakoresheje abaprotestant abandi bakatolike reka adahari n'ahandi rero icyo ngomba kuvuga ibintu byo gukwiza urwango ibintu byo kwifatira mu gahanga abandi bantu si bishasha na gato abantu uriko tumeze usubiye inyuma uko mpeje kubivuga muri kahise usanga byariho byari bihasanze byashize imizi kuva kera mbwa igishasha kandi cyihuse sikujya nabivuze amaleta adahagurutse ngo agire amategeko nka kurya nyine navuze ku imodoka ntushobora gutwara imodoka utagira perani ntushobora gutwara imodoka utavuze uti ntwara iburyo cyangwa ibubafu amategeko niyo dukeneye ku isi yose kandi amategeko amwe yobuza nk'uko Derek yavuze nk'umuntu avuga mugabo ntumenye uwo ari we akijisha inyuma y'ibintu by'amazina y'ubuhinzi cyangwa amazina atabaho mugabo agacyoza abagenzi
ntabaciriyemo ku bwanyu mwavuze ko amaleta akwiye gushira agakorana akaja hamwe agashyira hamwe amategeko amwe agenga izo mbuga mwavuze ko bitagenze gutyo na kajagari ntumenye umuntu n'ibyo ariko aravuga gutuka ntumenya n'uwo ari we akwifatira mu gahanga ni kuko igushuka ubu icyo cyabaye ikibazo ndanse ku maleta kugira ngo bashobore kugera kuri uwo mugambi
nticabaye ndanse ahubwo urazi ingene interineti yatanguye ari nk'uko urazi ko byavuye mu gisoda cyo muri Leta Zunze Ubumwe cyangwa atikiti abasoda ba Amerika aho bari hose ku isi bahabwa amategeko kandi baba bafite umuhora udacika interineti naho yavuye mu gisoda hanyuma abantu bagwanira ukwigenga kubyo ushatse barabijamwo jendi tujya mu manama muri UNESCO tumushira imbere liberté d'expression ibihugu byose bishira imbere ya liberté d'expression ibyo nibyo byaremereye amaleta ikintu cyaremereye amaleta n'abantu baciye nk'uko Denis yabivuze babonyemo inyungu nyinshi amahera menshi n'ubuhinga bwinshi rero ugasanga amaleta asana na ya senzwe na ya rufishijwe nguvu na de mouvements sociaux société civile zozo zari zihengamye cyane cyane kuri kwigenga kushikiza icyumviro cyawe utarize atawize kukuhiza ukaryiha abantu bafise amahera nabo baca babishyiramo nguvu nyinshi kuko barabonye ko byara amahera menshi amaleta rero yarasenzwe yararushije ubushobozi mugabo hari n'ayandi maleta agira ati reka tubireke gutyo abantu bariko baravuga abantu bashaka guca amahera bayicire turasanga imigambi politiki ntacyo ariko ubu mabivuze akibara ryaguye muri capital kubera kujya mu shinga ntayo yaratwara amerika kuva ubu nkeka abantu bose barabonye yuko umuntu w'umusazi umwe ari umukuru w'igihugu cyangwa ari umuntu akomeye mu mugambwe cyangwa akomeye mu izini umuntu umwe arashobora gutembagaza ibihugu agatera uruhagarara amaleta rero nabyumve yuko ubu hageze yuko ashinga amategeko
naho ku byerekeye aya masosiyete akomeye y'iyo mihora nk'izi za Twitter za Facebook za YouTube twariko turavuga hari uwo muhari twariko turavuga uri kugeragaza nabo kubaremera mwariko muravuga ko harimo inyungu nyinshi z'amafaranga ni ibintu byumvikana amasosiyete n'amasosiyete avise amamiliyaridi n'amamiliyaridi yegera n'amamiliyaridi ibihumbi n'ibihumbi ayo masosiyete uwo muhari uvuga ko amasosiyete akwiye kwikebuka ntashyira imbere gusa inyungu z'amafaranga abone ko afise icyo no kwita responsabilite mu gihe ibintu nk'ibyo biko birashika uri kuratanga akakarorero nk'umuntu umukuru w'igihugu gikomeye ashobora kuba ibintu avuze bishobora gusenya igihugu gushikaho Twitter ifata ingingo yo kumuzibira kuri uwo uhora burundu n'ikihe kizoteza gukogwa kugira ayo masosiyete abone ko atari inyungu gusa zo gushyira imbere hariho niyo responsabilite sociale yo kubona ko abantu bafise imvugo mbi bashobora guturira isi no gukorera inabi abandi badafise ubwo burenganzira bwo kuba kuri iyo mihoro
jewe uko ndabibona ayo masosiyete nta nari maze kumva yuko hageze yuko bashinga amategeko kandi siko kazi kabo mu by'ukuri amategeko ategerezwa gushingwa n'amaleta hanyuma ajya ari masosiyete arya amashyirahamwe afise amahera menshi kandi ayo mahera nabo bayafise ntibanatanga n'ikori umenye ikintu kibi cyavuye muri iyo media social ikintu cyihuta ni uko Nations ituma ko ibihugu byose byo ku isi bagategura inama rukoko y'ukugira bati dushinze amategeko nk'umuntu yanditse kuri Twitter amenyekane avuge izina ry'iwe bamenye aho bamusanga aho abapolisi bamusanga n'amategeko ategereza guhabwa arya kompanyi yoyo ego yarafashije yarazimije umuriro mugabo mu by'ukuri ry'amasosiyete nta nari maze kwibwira ngo reka dushyireho amategeko yotubuza guca amahera menshi gusumba ntibibaho n'amaleta atenda kubigira ati ahajya muharenga kurya kuri indege cyangwa imodoka indege ziguruka uko ishatse hariho amategeko imodoka zitwarwa uko ishatse hariho amategeko abo rero bose bashyize amahera ntibahabwe amategeko kandi amategeko ava muri leta
reka tuze kuri Steve Derrick naho kuri ibyo bibazo kubijyanye n'ayo maleta n'ayo masosiyete iyo mihora ibyo bibazo ubibona gute ubona ari he nyinshi yotogwa
rero nibaza yuko nk'uko byakozwe kuri Trump nibaza yuko ayo mashyirahamwe araba iyo mihora ari yo akwiye gufata intambwe ya mbere kugira ahagarike ngo bube gito cyangwa ibyo bintu bibi bishobe bikorerwa kuri za social media kubera iki kubera urabona nk'akarero mu maleta atari make ku mugabane wa Afurika urabona yuko iyo bashatse iyo mihora barayugara na cyane cyane iyo bashaka gukora ibintu bibi bijyanye n'ubwicanyi ubusuma mu by'amatora usanga ingingo ya mbere bafata ni iyo kugara ayo ma social media kandi aho rero babarisha amafaranga atari make iyo mihora nyine kugira abafashe kugara muri uyu mwanya baba badakeneye iyo mihora mu gihugu ibyo turabizi turamaze kubyumva ahatari hake no mu bihugu tuvamo ariko rero ndibaza yuko ikini nacho kibi kandi nuko nayo mareta ayatari make haba muri Afrika haba nungaha mu bihugu biteye imbere usanga ayo mareta rimwe na rimwe nayo nyene akoresha iyo mihora cyane haba mu byiza eka mbere no mu bibi rimwe rimwe kuko turamaze kumva batari bake aho bita aba piate diplomatique usanga bajya muri ibyo bintu bakamena amabanga atari make y'inzego zikomakomeye mu bihugu ugasanga baratwaye amabanga atari make bakoresheje izo social media hanyuma ikini nacho novuga nuko n'abantu batandukanye bakorera amashyirahamwe mbere anakomakomye na cyane cyane ay'ubudandaji usanga kugira atyoze ayandi mashyirahamwe baba bariko barahiganwa ku isoko y'ubudandaji usanga bikora kuri izo za social media ariko rero ugasanga ayo mashyirahamwe araba ayo ma social media niyo ashobora gukurikirana ibintu byose bikorerwa kuri izo mbuga bashobora kugara cyangwa kubroka uwo muntu akoze ibitabereye kuri za social media biragaragara nk'ibijyanye n'indirimbo zimwe zimwe iyo ikoresheje kuri Facebook usanga ubwo nyine ayo mashyirahamwe yari za Facebook cyangwa za Twitter nica gukoresheje ama video atari ayawe udafite uburenganzira baca baguhagarika none kubera iki abantu bakora ibibi kubera ko abo bantu bagaragaza inzankano cyangwa iterabwoba kuri za social media batubuga ibyo rero ndibaza yuko je ku bwanjye kubyo niyumvira nuko nibaza yuko intambwe ya mbere yari ikwiye gukogwa n'ayo mashyirahamwe araba iyo mihora kuko amareta yoyo amwamwe usanga anakoresha izo mbuga mu bikorwa bibi cyane.
Radio ya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turi kumwe n'abatumire Atanaza Karayenga umumenyesha makuru w'inararibonye ari I Paris mu Faransa hamwe na Steve Derrick Ndizeye umumenyesha makuru w'inkina afise Radio Africa for Hope ari mu gihugu cy'Ubusweda. Ngaruke kuri Karayenga naho abaronderera amakuru kuri izo mbuga aho no kwita le consommateur de l'information benshi n'abaciye ubwenge ibintu byinshi babona kuri izo mbuga babifata ngukuri kuri kwa Bibiliya niki yacokogwa kuri bo kugira ngo bashobore kumenya bako turavuga nk'abajya bagize kirya gitero kuri Capital ibintu byose bategura abayobozi babo babitegura bakoresheje izo mbuga ibintu byose bahakura basoma babifata nk'ukuri nk'uko ibyavugwa nk'uko bonyine bavyivugira n'umukuru w'igihugu w'ico gihe ibyo babwira byose babona ko ibyavuga ari ibintu bateza gukurikiza amabwirizwa yiwe niki yo kuri abo barondera amakuru kuri izo mbuga bomenya ko amakuru yose ari kuri izo mbuga atari amakuru y'ukuri gutandukanya ugwatsi n'ururu
biragoye kuko abantu kubanganura abana muri icyo gihugu urimo abantu bakurikiye Donald Trump bashika imiliyoni 80 gutyo reka zishika abamutoye abone ko bangana bigoye kubera iki bigoye kuko bica mu nyigisho bica mu kwereka abantu yuko ikintu wumvise ku muntu naho ari umuntu wemera wizeye mugabo ariko akosha kibi naho bigoreye kuko umunyagihugu uwo ari we wese ari umunyamerika ari umushinwa ari wo muri Mexique cyangwa muri Afrique du Sud ni ryari azogira ati ego mukuru w'igihugu aravuze mugabo icyo avuze nje ndashobora kumubeshuza cyane ndafite uburenganzira bwo kutabyemera cyane ndafite uburenganzira bwo kurondera ukuri kundi kudahuye n'ukwiwe ni ryari tutoronka abanyagihugu mu bihugu byose byo ku isi afise ubwo buje sirinza kubwira ati n'ubwo bushobozi n'ubwo burenganzira bwo kuvuga ati icyo ubwiye reka banze ndinyuze reka banze ntohoze icyo kintu rero gica muvuga mu ishuri mu miryango ariko n'indero bifata umwanya muremure ni nk'uko bavuga uti mbega none bizokina ryari kubwira abantu bose bakundane ntabe hakiri ubisha bwo kwicana n'ibindi n'ibindi bifata umwanya muremure ariko mugabo urazi uko imyaka igenda nukuri abantu baratahura kandi icyiza kiziva mu kibi Trump yatweretse yuko aho ububisha bwo gukoresha internet ushobora gutwara ibihugu ushobora kubwira ndibaza ko mu bihugu byinshi abantu batwara nk'uko Derrick yabivuze ejo bundi hari ibihugu ntarinze kutuka mugabo uganda ejo bundi harabaye amatora baca barahagarika internet
byarabaye no muri Ethiopia
ego iko cyane
kandi yari amatora muri Ethiopia mugabo ni muri jangwa hano muri Tigre baraziriye internet mu kiringo bari kubagwanayo
mugihe kimwe urashobora kubitahura kuko ukomeje internet mugihe abantu bariko barakubitana makofe cyangwa imitanga cyangwa bariko bararasana bashaka gukoresheje nyine kugira bakwize urwago bakwize akajagari mugihe kimwe birumvikana mugaba mu kindi gihe nkuko Derek yabivuze hari abikoresha kugira ngo niba amatora amenye ibyo nabyo ni indwara nshyashya ni indwara iyo mu bihugu bya Afurika ni indwara y'Iburundi uko twese turi Abarundi tuvuga Iburundi warabonye ko abantu ataca bagitsinda umukuru w'igihugu ari bamenya amatora biciye mu buryo bwinshi akemanga akajya imbere y'abantu umusuma vore nk'uko twari tubiva tukiri abana akabwira abantu ati njye natowe atatowe ibyo ni bishasha mugabo mu kurabya mu minsi izoza ndibaza ko hariho abantu benshi ku isi bariko baratora kenga bagira ati oya uwo muntu ushaka kuvuga sintegeza kubyemera ntegeza kujinyuza ntegeza kuraba abandi kuko babyiyumvira upasi wewe wavuze ngo kuri kwa bibiliya erega bibiliya si siyansi bibiliya ntukwemera urashobora kubyemera ntubyemere mugabo si ubumenyi uvuga ngo ntibuhinyuzwe bibiliya si nka korowani si ubumenyi budahinyuzwe rero icyo navuga abantu uko turi twese umwe umwe wese twige kujinyuza twige kwanga kuja inyuma y'umuntu ubwo ni uko aturushije akarimi cyangwa aturushije amatungo cyangwa aturushije ubushobozi cyangwa aturushije inkoho tumenye kujinyuza tumenye kwanga tumenye gutohoza tubaze abantu bazi ukuri kandi abantu batushakire ikintu
Steve Derek nawe ku Derek abantu basoma ayo makuru barondera amakuru ku mbuga ngurukana mumenyi kenshi ibyanditse byose bakabifata nk'uko umengana ibintu by'ukuri si bose abazi gutandukanya ugwatsi n'ururo ariko ihe n'abandi ibyo babonye babifata uko nyine bakwibaza ko ari by'ukuri hari n'abavuga ko nk'abanyeshuri benshi ubu basa n'abanebwe batakije nka kera internet zitarakomera nko mu mabibliotheque bakiga cyane bakamenya ukuri aho ibintu biri hari abavuga ko hariho abadebukirwa bagafata amakuru baronse ku mbuga ngurukana bumenyi bagaca bakora nk'ama devoir yabo canke ibindi mubivuga kwiki
reka mbande mvuge ku ruhande rwacu nk'abamenyesha makuru ndibaza yuko umumenyesha makuru wese imbere yuko atanga inkuru nibanye naha abayikuye hose ategerezwa kubanza kumenya source yayo isoko yayo kugira ashoboye kuyisangiza nawe abandi ibyo ndibaza yuko mu mwuga wo kumenyesha makuru umutama dukurira mu mwuga arizi cyane ndibaza yuko ibyo nuko nyine bitegereza gukora dushobora gufata inkuru yose ubonye kuri Facebook cyangwa kuri Twitter y'umuntu mbere utanamenye neza hanyuma ngo uce ugenda uyisangize abandi hanyuma nk'abantu basanzwe reka ndibaze uko ikiganiro kiriko gucumbirizwa cyane n'abantu bumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ndibaza yuko ahanini tugabo bihugu no vuga yuko bikiri inyuma mu bijyanye n'inzira y'amajyambere abantu bize si benshi cyane ubu muntu wese ashobora kuronka telefone nziza ashobora gushyira ko Facebook Twitter cyangwa Instagram ugasanga arashobora gukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi abo rero nibo biba bigoye kugira ushobore kumwumvisha yuko inkuru yose abonye kuri social media atari yo ibyo rero usanga bigoye cyane ariko ndibaza yuko hugwizwa ibyigwa nk'ibi muri ko muratanga muri kino kiganiro abantu bakamenya ibyiza n'ibibi bya social media ndibaza yuko byogenda neza ariko kandi kebura abantu bose na cyane cyane abazi ubwenge bize bashobora gusoma hariho uburyo bw'uko umuntu ashobora gukoresha akaba verifiye n'izo mbuga ngurukana bumenyi za Instagram Facebook cyangwa Twitter izo rero iyo umuntu amaze kuba verifiye ntibashobora kumwiba konte yiwe ntibashobora gushyira ko ibyo bishakiye kuri konte yiwe kandi biba byoroshye yuko icyo yokora cyose ari cyiza ari kibi ashobora gukurikiranwa ugasanga ari byiza biba biramufashije cyangwa bifashije abamukurikira ari bibi naho ugasanga n'inzego zibijejwe zirashoboye kumufata nibaza rero yuko ikintu cya mbere n'izo nyigisho abantu bamenye yuko izi mbuga ngurukana bumenyi zirafise ibyiza kandi bitari bike zirafise n'ibibi byinshi bitari bike nibaza yuko byoba byiza imbere yuko umuntu afatikira kuye kuri social media iyariyo yose yobanza kwiyumvira rimwe kabiri gatatu kane niyashika kuki kugindwi amaze kwiyumvira karaba uwo muntu yabyanditse cyangwa aho byanditswe ndi neza yuko adoba yatoye ukuri kwabyo yuko ibyanditswe ari ukuri cyangwa ari kinyoma ariko kandi ndibaza yuko atamuntu muzima atamuntu afise ubwenge ashobora kuzana inzigo yinzikira mu makomantere cyangwa mu kwandika ibyo yishakire kuri za social media kuko ndibaza yuko ubuntu buturanga ubuntu bw'umuntu naho nyine bugaragarira mu byo akora bugaragarira mu byo asangiza abandi no kuri izo mbuga za social media zidasigaye inyuma kuko turamaze kumva uburorero butari buke abantu babuze akazi kubera iki kubera abatanga akazi bashobora no kujya kuri izo social media bakaraba ibyo uwo muntu ahora asangiza abandi ugasanga umuntu baramukuye mu ihiganwa ryo kuronka akazi kubera ibyo yandika ibyo rero ndibaza yuko ari byiza yuko n'abakoresha izo mbuga bobanza kwanza bakeza imbuga zabo basanzwe bakoresha bakaraba yuko ibyo batanga ibyo bashirako bifitiye akamaro abandi bashobora kubisoma cyangwa kubikurikira ibyo ndibaza yuko biri mu byo tuma abantu bose bashobora kumenya yuko ibyanditswe kuri izo mbuga ari byiza cyangwa ari bibi ari byo kwizera cyangwa atari byo kwizera
nashaka mbaze Athanase Karayenga kuvyerekeye abo baba bafise ubwo bubisha bakaja kumbuga ngurukana bumenyi kwifatira mu gahanga abandi kubatuka kubambika icyeyi bakura kwa gahuzu ikintu baba bashaka gushika ko harabavuga ko kenshi abantu nkabo baba bafise ibibazo nawe nyene mu buzima bwabo bakarondera abandi babitako kandi bataba bafise ubutwari buhagije bwo kurondera uwo muntu baba baronda kwifatira mu gahanga bakagenda bakabona na maso muyanda akamubwira ivyo abashaka kuvuga babona uburyo bworoshe no kwinyegeza inyuma y'izo mbuga ngurukana bumenyi ko babazi ko byoroshe adashobora guhangana n'uwo muntu amaso muyandi batabafise courage n'iryo
oya ne abumbira bakera bo mu Burundi bavuga ngo barasukana bahana hane bikomo ari ku musozi uyu n'ubundi ari ku wundi musozi ibyo byabayeho social media zitaraza ukiye mu isoko ibujumbura cyangwa igitega cyangwa mu Kirundo kumviza abantu ibyo bavuga ni byinshi kandi usanga bimwe ari urusaku babesharanaka bibamumentaniriza ibintu ibyo n'ibintu bigenda n'akamere k'abantu ndibaza ko bicoduse ubwoba cyane igihambaye mu by'ukuri ni uko nkuko nabivuze amaleta yokumva yuko ari ngombwa afata amategeko yubahiriza iteka ry'umuntu wese ubususwe agashobora kwitwara rero aba muri mu bihugu byose hari ibintu bita code penal iranditswe hari ibyaha barakubwira bati ubesheye naka wabambitse ibara mucoje uzohanwa gutya bazogucira urubanza utange amande ibyo biriho biranditswe kandi abacamanza barabikoresha ariko ivyo ntibirashika kuri internet ntibirashika kuri social media naho bipfiriye hari abantu bibaza yuko interineti ari akajagari kuvuga ibyo ushatse gutuka umukuru w'igihugu ushatse cyangwa ugatuka umupatiri ushatse cyangwa ukanduza umuntu wese uwo ari we wese wifuza gucyoza ibyo ntibibaho muri code penal hariho amategeko abivuze kandi abihari no muri yari bikwiye kumera interineti isize akajagari interineti isize ahantu batagira amategeko interineti isize ahantu kuvuga ngo bifashe mu gahanga uwo ari we wese ngo ndamutuke ndamwandikirara hanyuma ngo ntacyo bazakurikirana ikintu gihambaye kintu kitavuga ni uko abantu bamenya yuko hariho amategeko hariho ibihano hariho ubushobozi bw'abapolisi kuzakurondera bati wowe wavuze naka wasutse naka ufatwe kandi uburanye
na 18 Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku kamaro k'imbuga ngurukana bumenyi ibihabera amakuru ahatangirwa ubumenyi n'ibindi hamwe n'uruhande rubi rw'ibivugirwa n'ibikoregwa kuri izo mbuga turi kumwe n'abatumire Athanase Karayenga umumenyesha makuru w'inararibonye ari pari mu Faransa na Steve Derrick Ndizeye umumenyesha makuru w'intino afise na radio Africa for Hope ari mu gihugu c'Ubusweda nze kuri wewe Derrick dako turavuga nyine nabo baje inyuma y'izo mbuga bakifatira abantu mu gahanga kabakura kwa gahuzu bagatuka n'abantu bataza taho nazohurira mu buzima nagomba nze ku kibazo ico kibazo gikomeye nkuko nabivuze mu ijambo ry'intangamarara kubijanye n'umupira w'amaguru abakinyi cyane cyane bafite urukoba rwirabura bamaze igihe bidoga ukugene bifatirwa mu gahanga n'abantu baba bafana cyangwa abandi bantu iyo habaye inkino ntibisaba nuko baba bakinye nabi cyangwa umuntu bavuga ngo batwawe n'agashavu biraba ryohera kubona bari ko barabifatira mu gahanga kubera ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba natanze akarorero gaheruka kuba kumukinyi Marcus Rashford akina mu Manchester United mu Bwongereza ariko siwe wenyine n'abandi benshi baciye mu bibazo nk'ibyo nkaba Raheem Sterling n'abandi benshi benshi bakinyi bakomakomeye n'abadakomakomeye icyo kibazo kikaba abakinyi barituye FIFA baritura UEFA ko uko bishobora kose kugira bibakingire ako ingingo amashyirahamwe yafashe gushikubaka babona ko adahagije ni kuki icyo kibazo gikomeye cyane muri ibi bihe kubera iki toteza abo bakinyi babirabure bashaka gushika kuki
icyo kibazo rero ndibaze yuko gifitaniye isano ritari rito n'ibyo nyene twari ko turaganira bijanye na social media kuko umuntu washobora kugucyoza acishije kuri izo mbuga ibyo rero nibyo bigaragara cyane naho hari ibigaragariye kubivuga usanga kubafana umuntu baramukomeye induru y'inguge kandi atari inguge bamuhora urukoba rwiwe na cyane cyane kubera wirabura turabizi na cyane cyane mu bihugu by'Uburusiya kandi mu bihugu bya buraya y'ubuseruko mu Bwongereza ntibyari cyane ariko rero mu Bwongereza usanga cyane cyane biba mu bafana cyane ugasanga kuri izo mbuga ngurukana bumenyi niho bibereye ibyo rero rimwe na rimwe hari igihe polisi bijyamo ugasanga barahanye umuntu yabikode ugasanga kunze iminsi mike bamuciye amande baramurekuye ibyo ntibiba bihagije ariko rero ingingo ya mbere yategezwa gufatwa nayo mashyirahamwe y'izo nkino FIFA canke UEFA ndamaze kujya mu nama rukoko bayijyanye n'ibyo onye baravuze ibintu byinshi ariko rero gushika biraboneka yuko ari FIFA canke UEFA ibihano bafatira umupana canke mbere n'umukinyi aba yakoze ibintu nk'ibyo bifatiye ku ibangura bidahagije ngira mu minsi yeze byaraguzwe ku mukinyi w'umunyayirwe Edinson Cavani asanzwe muri kino gihe ashikira Manchester United yifashishije amajambo make ariko aganira n'abantu kuri social media kuri Instagram ijambo rimwe gusa ryatumye ahanwa n'ishami ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza ako kari akarorero gato ariko nibaza yuko igihano cyo gusiba inkino zingahe yasibye kitari gihagije ahubwo nyabuna hari hakwiye no gufatira ibihano bikomeye cyane bishobora no kumubuza gusubira gukina ihiganwa ryose rikorera uyu mwaka ibyo ndibaza yuko n'abandi atamuntu n'umwe yosubira gucica mu kanwa ijambo rifatiye ku macakubiri y'urugo ariko rero turamaze kumva abakinyi batandukanye mu Butaliyano abakinyi barankana bapfa ibyo onye mu Bufaransa ekipe iserukira gihugu yuzuyemo abakinyi bafise abamuko muri Afrika kubera birabura bifite umugwi iserukira gihugu w'Ufaransa ugatindwa amakosa yose usanga abo bantu bafite amamuko muri Afrika n'ibintu bibabaje cyane ndibaza yuko ari FIFA ari ibimenyetso itanga byo kurwanya iryo rondora barakwiye kubyongereza kuko turazi yuko icivugo cya UEFA na cyane cyane ku mahiganwa akurikiranwa benshi ya Champions League harimo respect n'ibijya baba bashatse gushyira imbere mwubahane hanyuma kandi no mu budasa bwanyu mwubahane hanyuma kandi ndibaza yuko ari abakinnyi benshi bamaze kugira icyo babivuga ko yuko amacakubiri afatiye ku rukoba nta kibanza afite mu bijyanye n'inkino ariko imvuga ko yuko bamwe babandanya babikora babandanya binyegeza inyuma ya za social media ugasanga bariko batuka abantu bariko bacyoda abantu babahura ingene basa ingene Imana yabaremye canke amamuko yabo ndibaza yuko hageze yuko ayo mashyirahamwe akomakomeye inkino ahaguruka naho bibabaje cyane kuko hari n'amashyirahamwe y'izo nkino nyene kandi mpuzamakungu usanga ashyira inyuma ashaka gushyira hasi abakinnyi cyangwa abanonotsi bafite amamuko muri Afurika kubera ububangutsi bwabo ariko na cyane cyane waraba ibintu bafata mu kubahana cyangwa mu kubahagarika usanga ari urwo ruhu rw'iyo baje bava muri Afurika notanga akarorero urabye nk'ibyo bariko barahora umunonotsikazi w'umurundikazi Francine Niyonsaba rurangiranwa ku metero 80 Sudani n'umunyafrika yepo kazi katerestemenya niba dubu ko abo bari ko bararenganwa bararenganwa kuko bari ko bahugwa ingene imana yabarengiye ingene bameze ubangutsi bwabo n'icyo barabahuye zineza iya bari muzungu ibyo bataba bari ko barabikora ariko rero ndibaza yuko hakwiye yuko n'amareta usanga abakinyi bamwe bamwe b'abanyafrika bavamwo yarakwiye guhaguruka ashigikire abo banonotsi cyangwa abakinyi babo kugira biyamirize ako karanda n'ayo macakubiri basa n'uko bariko barakoregwa n'ayo mashyirahamwe mpuzamakungu.
Yego, urakoze. Athanase Karayenga, itangazamakuru muri iki gihe cy'imbugangurukana bumenyi n'iki iryo tangazamakuru ryoterezwa gukora kugira ngo ritange amakuru y'ukuri, ribandanye ritanga amakuru y'ukuri ku bayakeneye. Muri iki gihe hari izo mbuga ngurukana bumenyi aho ibintu bishobora kurengera urugero bikaba kajagari.
Reka mu by'ukuri ari social media cyangwa ibya media classic kuko twahora tubyita kera, ibanga ni rimwe, amabanga ni amwe. Wewe uri muri journal New York Times cyangwa ukaba muri Le Monde cyangwa ukaba muri journal yo muri Suède cyangwa mu Bushinwa hariho hose ikintu cya mbere wisunga ni ukuvuga ukuri, ukagerageza kuvuga ukuri, ukuri uko ukuzi watohoje kandi wahaye ijambo abantu bose beregwa icyo kibazo. Rero ikibabaje muri social media ni uko biragoye guha ijambo abantu miliyoni, umuntu ashobora kuvuga icyo yishakiye ari muri Vietnam akavuga ikintu kitamwerekeye mugabo acyoza nk'umuntu ari muri Etazi uri muri Brazil agacyoza uri muri Egypt bigaruka hahandi. Wowe naho wowe ufise social media uri radio ikomeye nka BBC nka Voix de l'Amérique uretse abantu bakavuga ibyo bashaka ni ukuri nta cyo uzoshobora guhagarika, nta gakimwe ushobora gukora kugira ngo abantu bareke gusukana keretse amategeko ahabaye amaleta ashyizeho amategeko. Kandi warabonye yuko mu minsi yahera harabaye ingorane ya jonali yitwa Iwacu i Burundi mugabo kuva ameza n'ayandi Burundi yaramaze guhagarika uburenganzira bw'uko umuntu wese ashobora gusiga icyumviro inyuma ya article ya Iwacu. Birya si byiza na byone kuko umenga uburenganzira bwo kuvuga icyo wifuza cyo kwandika icyo wifuza nabwo tuzo gupimirwa na leta nabwo nibyo si byiza nibyo ni ukubyirinda. Rero ngarutse ku kibazo cy'iwawe ari abamenyeshamakuru ari ibimenyeshamakuru ari amaleta ari abanyagihugu twese nitwige kumenya yuko hariho amategeko, amategeko ateza kutugenga kandi amategeko ategeza kuduhana kandi amategeko ateza kutwereka inzira nziza zo guhanahana amakuru uguhanahana ibyiyumviro by'ugutekereza washaka ntibigushyira yuko umumenyesha amakuru akekeza abatwara ibyo uburenganzira bwiwe kandi abanyagihugu barabishima. Iki nacyo navuga ni uko cya nyuma ni uko Frederic uko yabivuze ayo mashyirahamwe mpuzamakungu erega nayo narazikiwe kuko mumenye yuko inkino nka nyinshi zo ku isi zikomakomeye zikomakomeye kuko zifise amahera menshi 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 cyane bica bigaruka hahantu bandi abantu bafite amahera bafite Manchester bafite Paris Saint Germain bafite ayandi ma ekipe akomakomeye bafite Barca baca amahera menshi cyane nicyo gituma bagira batinya kuvuga bati uvuze nabi ndaguhane, umuntu avuze nabi ugasanga nawe akukwengeye publicite turisite isanga amahera menshi niho usanga nabone bazitirwa n'uwo munoho w'amahera
ntagutiriye mu bivuze amahera n'ibyo ari nk'abakinnyi basaba ko umukinnyi umwe muri bo muri ekipe yabo acyojwe n'abo barorerezi bamwita inguge bavuga yandi majambo bamutuka ko match yocihagarara mwari ko muravuga muri ibyo by'amahera match ihagaze n'amahera bagiye abarorerezi ntibari nk'abatogaruka nako nshaka mubandanize kuri ico cyiyumviye
yego n'ukuri kuko urabye nk'abarorerezi batanze amahera ariko umenye harya hariyo publicite bashyira hamwe agaragaza ibintu harya ku kigo cy'umupira ariko umenye inyuma yaho hariyo amateleviziyo ariko arerekana uwo mupira abo bose batanga imiliyari z'amahera z'amadolari z'amaeuro ibintu biteye ubwoba
nico gituma usanga abantu bafite amashyirahamwe yo gukina usanga babiraba miremengwe ukamenga umuntu acuswe ibisanzwe bizohera agashaka ukazohera kuko afata amahera menshi hama ugasanga bashira bamugiramo menshi mugayo ikindi cya nyuma navuga ni uko burya ikintu kigira aho kigera uraje abantu bakina neza mu migwi myinshi y'iburaya cyane cyane bava muri afurika kandi umwirabure mubi ni umwirabure akina muri ekipe gusinze umwirabure akina muri ekipe y'iwawe atsinda aba mwiza twengeje abantu rero muri ibi birere by'iburaya niba batabona yuko bariko barikura ko amahirwe y'ukuronka abakinnyi bafite inguvu bafite ubukerebutsi biruka gusoma abandi abo bose nta benshi bava muri afurika hagaritse acakuri ivyo bitutsi bazoba bari barasiba ivomo kuko mu bihugu vyo muri afurika hazoguma havamwo imisoro ikomeye ikerebutse irusha kwiruka abandi niko bimeze abandi bafite ubundi buhinga mu abanyafurika ituri naco barakiturekera rero ndibaza ko abafite amashirahamwe bokwikebuka bakagira ati oya ibihugu vya afurika naho biteba guhagaruka bigakingira abantu bava iwabo reka twe tuzi ico batumariye tubakingire
yego wariko uravuga ko cyane cyane usanga toteza nk'abo bakinyi babirabure abanyafurika cyane cyane abo babifatira mu gahanga babacyoza kenshi naba bari nko mu maikipe abari kakina niyo ekipe abirabure barimwo harabavuga ko bashaka kwaca intege niko ubibona Steve
intumbero yabaye ntayindi se ntayindi atari yo nyene yo guca intege yabo bakica nke abanonoti ariko rero ndibaza yuko ikindi nacyo ari iciyo nzigo abantu baba bafise kuko turazi yuko atari bose bifuza guca intege abandi ariko bakora kuri ayo macakubiri afatiye ku rugo ivyo rero ndibaza yuko nivyo ni ya nzigo ni kwa kuntu ko guca intege abandi ariko rero si bose babikora kuko hari abandi banabashigikira kandi ugasanga ntibasangiye urwo ruhu ariko ni ka gatima kabi abantu bamwe baba bafise.
Mu kurangiza twavuze ivyizi bibi bibira ku mbuga ngurukana bumenyi mukurangiza Athanase Karayenga ariko umuntu yitegereje ibyiza bibera ku mbuga ngurukana bumenyi biruta ibibi bihabera
sindabizi mugabo nta muzani uriho gupima ngo ibyiza n'ibibi mugabo ibyiza biriho byinshi cyane ibibi biriho byinshi cyane igihambaye ni uko abantu kuko narinabivuga kare abantu cyane cyane abatwara bagira inama vuba kwihuta bagira inama zo gushinga amategeko tuve mu kajagari tuve mu bitutsi tuve mu bantu bashaka guca amahera menshi ereka n'ikindi kibi muri ibyo byose twamye tuvuga bya social media ikindi kibi kibabaje nuko izo social media zose nka zose nizo muri etazini n'abanyamerika rero abanyamerika wumva yuko baracurushije ubumenyi baracurushije ubuhinga bwo gushinga ama social media none twoca tubahebera burundu ubwo buhinga bwo guhanahana amakuru ubwo buhinga bwo guhanahana umuziki amasinema bica tubyene twavuze kare byo gukora tubihebera abanyamerika ko ubwo nta bundi buryo dufite kuko abanyafurika bogira imihora rwabo nka kujya ko bashinga mubwo bashinga nuko bafite ubundi n'imigeso mbi yo kuzitira abanyagihugu babo cyane barya ba Rusiya nabone bafite ubushobozi mugabo baca bazitira uburenganzira bw'abanyagihugu bwabo ariko iburaya ubwo karacinga ni iburaya habure ikintu cyokwitwa Facebook n'abanyaburaya muri Afurika twobura ikintu cyokwitwa Twitter mugabo gitwarwa n'abanyafurika icyo kintu cyo kubona yuko abantu badutanze mu bwenge nivyo ibyo kubikurira inkofero ba Facebook n'abandi ibyo byatangwe turabizi ariko ni ukuri nibyo badanya gutyo yuko ubuhinga n'ubumenyi bwose bwoca muri social media z'abanyamerika ibyo ntibishoboka harageze yuko rero amaleta nayo nagira ati oya stop hagarara ibyo ntibishoboka kubadaza
yego mukurangiza nawe Steve Derrick icyo kibazo nyine ubona ibyiza birengeye ibibi kuri ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa nta muntu ashobora kubipima ngo abimenye
Je ku ruhande rwanje ndibaza yuko ibyiza bibera kuri izi mbuga ngurukanabumenyi nibyo byinshi gusumba ibibi, hanyuma kandi mfite ibyizigiro yuko ibyiza bizo umunsi umwe bizokwa, ibyizigiro byama bitsinda, mfite ibyizigiro yuko ibibi bizokwama bitsinda ibibi, kandi nzi neza yuko ukuri kuzokwama gutsinda ikinyoma. Ibyo rero ndabivuze mfatiye kuri abo bakoresha izo mbuga, benshi barabikoresha mu byiza. Urabye abo bakoresha ibibi mu gutanga, mu kuvuga, mu kwerekana inzigo y'inzikira, cyangwa mu guca intege abandi, cyangwa mu busuma, mu biki, usanga ari bake cyane gusumba igitigiri cy'abakoresha izo mbuga, ariko bahana batanga ibyiza. Ibyo rero ndibaza yuko icyo novuga ni uko notera kamo yuko abantu na cyane cyane abariko baratwumviriza, abariko bumviriza radio Ijwi rya Amerika, ndibaza yuko icya mbere ni uko bogerageza kubandanya bagerera ubuntu, bakabona yuko gushikiriza icyumviro bishoboka, kugushikiriza neza utarinze gutukana cyangwa utarinze gutyoza uburiko uburavuga. Hanyuma ikindi nacyo nibaza yuko nuko twige ingene izo mbuga zikoreshwa, na cyane cyane ku cyabwenge. Turazi yuko hari ibyigwa cyangwa amashuri ategurwa yo kugira abantu biyungura ubumenyi ingene bashobora gukoresha izo mbuga, na cyane cyane no kwigisha abandi ingene zikoreshwa.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Barabatumire Atanaza Karayenga, umenyeshamakuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa, na Sid Derrick ndize umenyeshamakuru w'inkino afise radio Radio Africa for Hope ari mu gihugu cy'Ubusweda. Turako turavuga ku byiza n'ibibi bibera ku mbuga ngurukana bumenyi, nico kogwa kugira ibyiza ari byo bitsinda ibibi. Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro, murakoze.
Murakoze cyane.
Zibara Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
Bakarolero, Bakarolero, Batanga Makuru.